mananye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe n'inshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika isamira na Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri siya gatanu muri kumwe na Joy Diane Nahazwe ndongo ya makuru tubafitiye muri kano kanya. Zimwe mu ngingo ziyagize mu gihugu cy'u Rwanda abantu 11 baguye mu mpanuka y'imodoka itwara ingenzi hari mu karere ka Karongi.
Niwari nabo twatwaye ihuza neza kuko ngo turi ku bitaro ariko abamaze kumenyekana yuko bitabye Imana ni icyenda abandi bacyari kwitabwaho n'abaganga.
Yuni Fanuel Uwimana arongoye umurenge wa Bwishura ni mu karere ka Karongi kaberemwe iyo nsanganya iyo nkuru kimwe na essence yabaye umuzi wibuye mu gihugu cy'u Burundi ni mu kanyisasi. Nungere ndabahikaze nari ndabiciye ku masonga mu kanya abantu 11 nibo bamaze kumenyekana ko baguye mu mpanuka y'imodoka itwara ingenzi yabereye mu murenge wa Bwishuri Bwishura muri Antungani mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda abandi 17 nabo bakomeretse bikomeye. Inzego z'igipolisi zimaze kubwira ijwi rya Amerika ko kugeza ubu icateye iyo mpanuka kitaramenyekana ariko hakekwa ukuruha k'umudereva yaratwaye iyo modoka. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yanyarukiye ahabereye sanganya.
Bari bangiritse bose ku buryo n'imodoka arabandi yarindamiye nasize rero bari gusatura kugira ngo babane nabo babakuremo.
Uwo n'umwe mu babonye impanuka ikimara kuba ku murongo wa telefone y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika. Iyo modoka y'imwe mu makompanyi atwara abagenzi mu Rwanda yavaga i Kigali yerekeza i Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda biravugwa ko mu masaha moya y'igitondo cyo kuri wa kabiri aribwo yataye umuhanda isigaje ibirometero bitagera kuri bitanu ngo igere mu mujyi wa Kibuye yibirindura ku gasozi kugera muri metero 40. Ku mashusho biragaragara ko yabaye ubushwangi.
Ni modoka yavaga i Kigali yerekeza i Rusizi. Ni modoka ya jante ya gusenga yageze rero mu kagari ka Gitarama mu murenge wa Bwishura ahantu hamanuka cyane ku musozi wa Kibanda. Nibwo rero yataye umuhanda iramanuka igenda yizerangura kugeza hepfo muri metero nka 40.
Ubundi bwana Uwimana Fanueli uyobora umurenge wa Bwishura aho iyo mpanuka yabereye ubwo yavuganaga n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone. Kugeza mu masaha y'igitondo cyo kuri wa kabiri inkuru za bimwe mu binyamakuru byandikirwa mu Rwanda zagaragazaga ko ku rutonde rw'abagera kuri 28 bari bari muri iyo modoka abagera kuri 20 bapfuye. Icyakora uyu muyobozi w'umurenge wa Bwishura waravuga ko abamaze kumenyekana ko bapfuye ari 9 gusa nubwo uyu mubare ushobora kwiyongera.
Imibare ntabwo twatwaye ihuza neza kuko ngo turi ku bitaro ariko abamaze kumenyekana yuko bitabye Imana ni 9 abandi bacyari kwitabwaho n'abaganga. Bari mu bitaro bya Kibuye hari ibyangombwa byabo twagiye dutangira kubona harimo abakongomane harimo abageraga Rusizi na za Nyamasheke hari na za telefone zabo twafashe ziri guhamagarwa uzitabye tukamenyesha yuko nyirayo yakozakiza harimo abo twamaze kumenyesha imiryango yabo ku buryo nabo baje gutabara.
Kugeza ubu igipolisi cy'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda kiravuga ko icyateye impanuka kitaramenyekana neza ariko hagakiye ku munaniro w'uwari utwaye icyo kinyabiziga. Senior Superintendent Jean Marie Vianney Ndushabandi ni umuvugizi w'iryo shami.
Tuvaho taramenya neza impanuka nuko imodoka ifite sitigavana itayemera kurenza kilometero 60 ku isaha ifite kontrole tekinike iri valide. Kuba rero yarenze umuhanda tubibaza niba atari umunaniro wari uyitwaye. Turacyavugana na ba nyiri kampani kugira ngo batubwire se uyu mushoferi yahagurutse ryari ejo akazi yagakoze yagashoje ryari ariko tekinikali iyo tura ku kinyabiziga yari yujuje ibisabwa kugira ngo biri mu muhanda.
Amakuru twaje kumenya nay'uko mu nkomere zari zajyanywe mu bitaro bya Kibuye harimo abo byagaragaye ko bakeneye ubuvuzi bwisumbuyeho abagera ku 8 muri bo bajyanwa kuvurirwa mu murwa mukuru Kigali hifashishijwe indege y'igisirikare cy'u Rwanda. Temistocle Mutijima, ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima urakenuye gusaba kumvise batumvise ingene twavuze inkuru nuko abicenda utubwiye mu nkuru bimaze kwemezwa yuko bazabageze 11 bahitanywe n'iyo nsanganya. Mugi ugu chuburundi na ho haezi nguizirenga zibiri hiwa nekeza ukene mgigitoro cha essence ingaru kaziri mgo iduzwa givi chiro vizyo kuyunguruza zizaza tango ye kuiwa nekeza reta. Nabamwe mubali mashama dakira nila inyunguza politika ni waliko barahuri za kugitera ugo ukene mgigitoro. Ruhande rungeruti viterugwa nubu ukene mga mafaranga ga chiro rundi na rugo ruti muranguha ugo ukene na abgo ni ngurutu waza mugenzu wacu ari Nairobi muri Kenya elojo ilikaneza ya vikulikiranya.
Uhereye hagati na hagati mu gihugu ku mugwa mukuru Gitega ukaja mu burengero mu gisagara cha Bujumbura hatibagiwe mu buraruko bushibuse ruki muyinga no mu Kirundo co kimwe no mu manuko bushibu burengero muri Makamba na Rumonge ikibazo cy'ubukene bw'igitoro cha essence cyabaye ingora abahizi bamwe mu batwara imiduga yunguruza abantu n'ibintu bamuntazegere Tanzania na Kongo bahitamwo kuja kugurira muri ivyo bihugu bigatuma ibiciro by'amatike biduga cyane intara zose zirugarijwe n'ubwo bukene kuko ikibonetse ahanini gitangura guhabwa Bujumbura Gitega na ngozi. Mundu weheze Daniel Mitabaka na umuyobozi mukuru ajeje w'igitoro yasiguye igitumo bukene bwa essence bukunze kwisubiriza.
Ibitoro murabizi ko atari byo twimbura ngaha mu gihugu sibiharage samateke sibijumbu. Urumva rero yuko kubera ko bivana kure hari gihe usanga bitabonetse nk'uko tuzifuza. Igituma ikibazo gishobora kwisubiriza kigasubiye nuko ibitoro atari byo twimba twimbura hano biva hanze.
Kuba biva hanze Gabriel Rusirarongo yishyira hamwe urikome asanga atari cyo kibazo nyamukuru.
Ntibishobora kumvikana na gato ubwa mbere ko igihugu nk'u Burundi kitagira ikigega ntegabizoza. Icyo ni kibazo ca mbere tubona kihari kikigega ntegabizoza cyo twita stock strategique cyagomba kuba kiriho mugaba amafaranga yarayigenejwe ratozwa icyo baciye bakora baciye bayakoresha mu bindi bintu bidahuye. Ikigira kabiri ni kibazo kijanye no gushiraho uburyo abanyamitahe baza mu gihugu. Ibyo navyo biroroshe cyane ni ibintu bishaka kwicenda sino ndinda kwitondagura dose ngo ndabihe cha kigo chitwa Doing Business cyashyizweho na Bank Mondiale na FM na BAD birazwi neza yuko yo Doing Business ariyo abagomba kuzana imitahe mu bihugu baraba ivyo mu gifaransa bita ma indicateur ibintu vyerekana neza koko mu gihugu hariho intwari bereye abazanye amafaranga y'abataca bayibwa nuko nibiturire bigwanywa mwa kino gihe rero ivyo bintu murabona neza ko bigoye kuko ubuhasigaye nkishira hamwe rimwe gitwa Inter Petrol n'irindi kwa kobir
rusiri hani ndi ntamba myabona
murabizi neza yuko igitoro kiri muri bimwe twita reproduit sensible murazi ko leta ariye ishinga ibiciro by'igitoro hanyuma hagacha bingorane y'amafaranga y'agaciro amadevize uno munsi biragoye kumva no gusigura ukungene muri banki nkuru y'igihugu BRB usanga dolari rivunjwa hafi 2000 mugabo wagenda ku isoko biro de change bacu usanga ari kugwa hafi 3000 n'ijana mbere hariva no gushika ku 3200 rero ni kimenyamenya cyerekana ko hari kibazo kuko ama robine y'amafaranga y'agaciro nka yose asana yugawe menya yuko ava mu byo dushora hanze ahandi amafaranga ava mu migambi ibyo bita les projets n'ifashanyo ibyo bita les appuis budgétaires kandi hagira gatatu amafaranga ava y'agaciro ni muri aba bakerugendo baza mu Burundi cyo twita tourisme ibyo bitatu byose ubuya n'ukuri twese turabizi ko bigoyagoya kube era ibihe bya politike Burundi bwacu burimo
ubukene leta ntibuhakana mugabo yemeza ko atangorane y'amahera y'agaciro ifise
tumugugu gitsubira ngo agifise cyane nta mundi yavuye bagize bashaka kudufata ku kumengo dufite uburyo burenze urugero kuri icyo twifuje cyo twitikira mugabo giye cyane gabizo azani ngombwa kandi mu mugambi ya leta ni umugambi ukomeye cyane n'itipe ya kolera izo z'amahera y'agaciro namaze kubabwira nta kibazo kihari n'ubu aheruka gutangwa n'abisikateze ni ukuvuga rero nabwiye ko rimwe rimwe hari abantu bibwira ibitari byo
mu byo byibwira hari n'ibimaze kuvugwa n'inzego za leta
mu itegeko rigenga amafaranga leta iruka gutora cishije mu namashinga amateka n'uguza amateka bashizemwo yuko amatagisi kubijanye n'igitoro azoduga biraboneka neza ko navyo nibishobora kubimva muri bimwe yuko bashobora kurondera kubikenesha kugira ngo bavuge bati nibabiduze ibintu byaraduze gucyo 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 ukreya ico no kwita penalty artificielle kugira ngo bashobore kubiduza abanyagihugu bamaze tegura mu mitwe.
Mugihe igiciro cyashinzwe na leta ku litiro ya essence ari 2340 mu mafaranga y'amarundi mu ntara zimwe zimwe ubu cyamagende ubukigeze ku 600. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Hello Jawiri Kaneza urakenuye dukomereze ku makuru avugwa ku Burundi ari kubutya rudanishije mu by'uburimye abakora mu gisata cy'uburimye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na bagenzi babo mu Burundi bateraniye mu nama barabira hamwe ingene ico gisata cotezwa imbere. Inkuru yateguwe yongera itohozwa n'ijwi rya Amerika inyuma yo kuyihabwa n'abakunzi bayo bari mu Burundi kwa bamenyesha makuru bacu batemerewe kuduha makuru murayisomerwa na mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda Désiré Hatu Ngimana.
Iyo nama yabereye ibujumbura hagati y'intumwa za Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi nimwe muzifise ihangiro ryo kuvyura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu. Inama y'uno wa kabiri niyo guteza imbere igisata cy'uburimyi muri ivyo bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini bishikirizwa na Diomed Ndayirukiye umwunganizi w'umushikiranganji ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi.
Ibyo bihugu rero twa dusangiye umugambi wo guteza imbere uburimyi n'ubworozi muri bihugu bibiri Burundi na Congo. Uwo mugambi nawo ukaba ufashwe mu mugongo cyangwa turiko dufashwa n'ishyirahamwe ikigega mpuzamakungu Banki Mondiale. Rero uno munsi twari turamutse twugurura inama ya mbere yaba mu gukurikirana ingene ibikorwa bigenda ku rwego rw'ibihugu bibiri. Iyo nama nayo ikaba igizwe n'abashikiranganji bajejwe uburimyi n'ubworozi muri bihugu byacu bibiri.
Inyuma y'umwaka uwo mugambi utangujwe hari byinshi bimaze kurangurwa mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi ku mpande z'ibyo bihugu uko ari bibiri. Ku ruhande rw'u Burundi umwunganizi w'ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi arashima ibimaze kurangurwa
ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nyiramwabonye yuko umugambi umaze kugira icicaro kandi ibikorwa bitari bike bishimishije biramaze kurangurwa. Ahanini twababwira yuko nko muri iki kiyaya cimo hari ibikorwa byinshi bijanye n'uburimyi n'ubworozi na cyane cyane igisata cy'uburimyi nko mu gushyigikira igisata cyo guteza imbere igiterwa cy'umuceri hanyuma no guteza imbere igiterwa cy'ibigori. Aha mu kiyaya cimbo turamaze gushika kuri itari bike mu gushyigikira abanyagihugu. Hanyuma ikindi nobabwira kikomeye cyane uyu mugambi wafashije mu mwaka uheze aho ikiza cyari cyateye impene umugambi warafashije bimwe bikomeye mu kurwanya icyo kiza aho twashoboye gucadaga impene zitari nke kandi turabona ko icyo kiza twashoboye kukigwanya bimwe bikomeye kubera uwo mugambi.
Inama y'uno wa kabiri hagati y'intumwa z'ubushikiranganji bw'uburimyi bwa Kongo n'u Burundi yashizeho umugwi uhurikiyemo bose ujejwe gukurikirana ishyirwa mu ngiro y'uwo mugambi.
Ngira ngo nari nagerageje guca ku mayange mu ijambo ryuguruye inama ibikorwa nyamukuru bikenewe yuko bizabushoboka ko muri iyi nama mugabo hanini n'ukuraba aho ibikorwa bigeze. Aho ibikorwa bigeze muri bihugu byacu bibiri hanyuma hongere hashiweho icyo nokwita umugwi ukomeye ku rwego rw'ibihugu bibiri uzokwirikirana ibi bikorwa.
Ni byasezeranywe hagati y'abakuru b'ibihugu Petero Nkurunziza w'u Burundi na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwigenekezo rya 14 ukwezi kwa gatandatu uno mwaka.
Désiré Hatungimana yariko adusomera inkuru y'ijwi rya Amerika. Twayironse kubera abakunzi bacu bari mu gihugu cy'u Burundi niko dusigaye turonka amakuru ava mu Burundi kuko ijwi rya Amerika ritemerewe gukorera muri ico gihugu ndetse n'amenyesha amakuru bacu baratwe uburenganzira bwo kuturungikira amakuru. Tukivuga kuri ivyo byo kudashobora gukora mu Burundi iradiyo yabongereza BBC maze gutangaza yuko yahagaritse ibikorwa vyayo vyose kugataka ku Burundi. Yavuze yuko ingendo zose yagerageje kugira ngo ishobore kumvikana na leta y'u Burundi zayinaniye ku mutekano w'abanyamakuru bayo no kwaranga mutima kayo bahitamo kugara ibiro byayo byose bakorera mu Kirundi mu Kicongereza mu Cyongereza hamwe no mu Gifaransa. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Tumira mate gato hama dukomeze n'ibiganiro byacu.
Banywanyi namwe bakunzi bizwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
J Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo jo kuwa mbere yarongeye kurengukishwa kuri dosiye y'ivyaha yagirizwa vya ruswa n'ivyaha yamiriye kuravuga ko ari imigambi y'abansi biwe barondera kumbaronde kumukura ku butegetsi kumucafuriza izina giwe ndetse no kumugandagura mu byo Zuma yagirizwa harimo gukorana n'umuryango w'abakire bakomoka mu gihugu c'Ubuhindi uwo muryango yivuga ko wari ufise ukuboko muri leta kugeza naho bamwe mu bagize leta bagenwa ubanje kuvyemezwa ibintu nk'ivyo none aho mubaye mu bihugu byanyu hari ivyo mwumvaho ico kibazo mugenzi wacu Fidene Yongabo yakiganiriye ko mukanya na Chanel Girumugisha n'umuhinga mu vyerekeye imigambi iteze imbere mu gifaransa vita gestion des projets hamwe na Bob Rugurika we numenyesha makuru mu vyamatohoza akabari nawe aramutswa iradio RP ya Bomi bari Kigali mu Rwanda batanguye bavuga kukungene babona dossier ya Jacob Zuma
yo ni bintu nanje maze minsi numva ibintu maze minsi numva mbere bavuga yuko byo ari n'ibyatumye bimusitura ku butegetsi ikintu nibaza yuko birashoboka ko byoba byazahaye kandi nibaza yuko ibyo byoba biriko bira byoba bigiye hagaragara ariko bishobora kuba n'ahandi hose
icyo kibazo cya ruswa gishobora kugera aho n'inzego za leta zifatirwa mu minwe n'inyungu z'abantu kanaka ku giti cyabo nkangaha muri Afrika y'Epfo n'uwo muryango w'abahindi wiswe umuryango Gupta uvugwa ko warusigaye ariwo kubatari bake muri Afrika y'Epfo niko babibona utwara inzego z'igihugu na leta ubwena bashikiranganje ukuza mwabushaka winjiza mwabushaka abadakurikije amategeko yabo bagakugwa ababumviye akabari bo bahaguma kugira ngo uronke inyungu zawo mu masoko ya leta ibintu ngivyo ruswa kugira igere nkaho ubibona gute
yewe ukunda bibona ubushinzwe no mu buzima bwa misi yose uradi yuko umuntu afite kuvuga ekonomike kuvuga tuti ububasha bufatiye ku butunzi aba ari umuntu akomeye cyane ashobora kwenfiwansa n'izindi domene izo za politike ugasanga igihugu canke ishirahamwe kanaka igatwarwa ofisiyelma n'abasanzwe bari itwara mugabo ugasanga ofisiyelma gaho ariho ukundi kuboko hariho uwundi mutwe utwara mugabo ugatwarira ahatabona ibijyanye rero n'ububasha mu bijyanye n'ubutunzi mu byerekeye ubutunzi ibintu bikomeye cyane kuba ekonomike irakomeye cyane irashobora kugira icyo yasibashije ayandi madomene ayo ari yo yose
nawe Bob Rugurika iyo dosiye ku maroregwa ya ruswa vyerekeye Zuma kiri president nabamenyesha ko nta ntibaramwagiriza icese kuri ivyo vyaha yagirizwa vya ruswa dosiye yonyene nibaza ko igeze mu butungane ni dosiye ijanye n'ivyo yagirizwa ko hari kugura ibigwanisho bivuye hanze bya societe y'abafaransa bavuga ko yariyemwo amafaranga ya ruswa nayo ibibindi ani madosiye yandi ya ruswa biracari mu matohoza imbere ya komisiyo y'igihugu ijezwe kugwanya ruswa ariko ivyo vyagirizo ku gihugu nka Afrika y'Epfo nuko iyo famiye y'abahindi umuryango w'abahindi Gupta uvugwa ko wari ugeze ahantu ariwo warusigaye usaniye uri twari igihugu ku gihugu gikomeye nka Afrika y'Epfo mubibona gute
nijo ivyo bintu sagaseshesha rumuri biraba kandi nkuko mwana biciye ko ubu nivyo biko bivugwa cyane mu gihugu cya Afrika y'Epfo ku aho darongo ico gihugu Jacob Zuma ariko ni ibintu tumenyereye kubona mu bindi bihugu bitandukanye na cyane cyane muri Afrika usanga abakuru b'ibihugu kamere n'abandi bategetsi bose nk'abashikiranganje ababa batwara inzego cyangwa ikintu nyamukuru bakora imbere yo gutunganiriza bene izo nzego n'abanyagihugu bajejwe usanga bihutira gusahura amatungo muri ibyo bintu by'ibitire kugira baronka amahera menshi uburyo bwinshi kuko muri adiko kenshi bene ibyo bintu by'amahera n'uburyo bikora muri politiki rero si gitangaje kubona muri Afrika y'Epfo na cyane Zuma bivugwa mugabo birababaje kuko nkuko mu bivuze Afrika y'Epfo cyari igihugu rutura muri Afrika cyari gihugu mu bisanzwe cyategerezwa kubera akarorero ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere ibindi bihugu birimo akajagari cyangwa ubukene ariko urumva byarashitse ariko rero ntibyashitse kuri uwo giturumbuka kuko Zuma mugiye kuraba no muri paise kiwe mugiye kuraba mu bintu avugwa ko ikambere cyangwa muri Afrika y'Epfo gusa no mu bindi bihugu bya Afrika Jacob Zuma arafiseyo amadosiye usanga amukwega ahano banka karorero ho mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2004-2005 gucyo yarigeze kuba yaje kugendera icyo gihugu hama azanana n'abantu babagwiza atunga ariko babasuma babambuzi baza mu bintu bya dosiye bita yari dosiye onateri bariko ararondera ibintu by'ivyuma by'ubuhinga buhanitse icyo gihe rero ni Jacob Zuma yabizanye byarateye n'induru cyane no mu nzego z'igihugu icyo gihe mbere sino bitebako ariko icyo gihe byari biturutse kuri Jacob Zuma urumva ko arakoresha icyo gihagararo kiwe cy'umukuru w'igihugu icyo gihe mbere umengo yari cyegera cy'umukuru w'igihugu ara numuntu rero azwi muri ibe nayo madosiye y'ibiturire saho nyine aravugwa mu bihugu bitandukanye
reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Eliezer batwumva
ndawumva neza
urihe
kwa kwizera Eliezer mwa merere mu kare ka Rulindo igisha nkaba ndi n'umukunzi wanyu mu wa kadasoka
yego ufise ikibazo cyanke ubaza abatumire cyanke icyumviro
mbere yuko mbaza umutumire ngira ngo nyakire amajwi yanjye mu rubare wabuze ntabwo nabashije kubakurikirana neza ariko ngira ngo mwasubiramo mwese ko ni nafite ni nanjye mukanyibutsa
yego turiko turavuga ku kibazo c'ibiturire muri Afrika na cyane cyane kuri dosiye yerekeye ibiturire muri Afrika y'Epfo ku gihe cha Zuma igihe yari perezida wa Afrika y'Epfo akurikiranwa n'amadosiye atari make ku byerekeye ruswa ruswa rero ari ikibazo gikomeye ku buryo nkaho muri Afrika y'Epfo ku gihe cha Zuma havugwa ko yakorana n'abanyemari b'abahindi umuryango wa Gupta ariko bari basigaye bavugwa ko abanyafrika y'Epfo atari bake babona ko bifata inzego za leta ariko bari basigaye bagenda n'abashikiranganje muri leta no mu zindi nzego zikomakomeza ijanye n'iby'amafaranga nivyo turiko tuvuga ko
murakoze cyane ngira ngo bima nk'uko arivuze muri Afrika y'Epfo bomaye yarase gukora ibibazo bitandukanye ariko kandi n'amanyanga nayo yagiye avugwaho ntabwo twabura kuyakomozaho ahubwo abatumirwa mwatubaze nkaba nabasa ese ingaruka uyu munsi wa none zishobora kuba zamugarukaho mu gihe ubu ngubu yavuye ku butegetsi kuko tubona ko hashize imyaka myinshi avuyeho ndetse haba hari ingaruka zigiye zikomeye zishobora kuba byamugeraho ese ubundi ubu kugeza ubu ngubu magingo angaya perezida wahozeho arimo arabarizwaho arimo arakora iki cyangwa se n'ubundi bamutaye muri yombi nagira ngo aze kunsobanurira neza
jane mwamwishyura
kuri icyo kibazo cya mbere abajije ati ingaruka zomugera ko ubu atakiri mukuru w'igihugu n'uvuga ubwa mbere ni cya gitsure kigabanuka kuko mukuru w'igihugu urabona aravuga ari kijyana ariko ubu atakiri mukuru w'igihugu nibaza yuko ubutungane bwamaze gufata iyo dosiye mu minwe ushobora gukora ugacishaho kuri hanyuma ugasanga kirimo gikurikiwe habona iyo niyo ngaruka nyamukuru nibaza yuko igiye kumushikira ashobora mbere no gutabwa muri yo mu gihe bazosanga ibyo bavuga ari byo
dufise kandi inosa uri ku murongo uratwumva
ndabumva neza
uri he
nuko mu bihumbi nitwa inosa mperereye mu mujyi wa Kigali aho bita mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge
yego
nanjye nifuzaga gutanga icyifuzo ndetse nkagira n'ikindi kibazo nibariza abatumirwa nk'uko abatumirwa bamaze babivuga nibyo koko wenda n'umuyobozi wari ufite ubudahangarwa mu gihugu we yumvaga yuko ibyo akora byose imitungo yose y'igihugu akora yijyanira hanze mu bandi baherwe bo hanze ese yagenda gute kugira ngo wenda iyo mitungo ya Afrika y'Epfo yavuze bitewe n'ikibazo cya ruswa Zuma yara afite hamwe nabo bakoranaga wenda bamwe na bamwe iyo mico ishobora kugaruka cyangwa se ntishobora kugaruka ese yagaruka inyuze mu buhe buryo abatumirwa bansubize kuri icyo kibazo
murakoze baberuguka mwa mwishura
nibaza uretse ko atanyishu kubera ko atari cyo tubikora ariko nibaza ko ari cyo gikorwa kiriko kirakorwa kuko urabona amaze gukekwa ko amadosi usuma akavugwa ko ibiturire vy'imonogoje no kuvuga ko ubutungano bw'ubundi bwaruguruye icyo bita amatohoza hanyuma buri kwezi bamukurikirana urabona ko bamurengutsa burya rero bariko baregeranya nk'ibintu by'ibyemezo bakamuhamagara akabyisigura ko nta kibuza yuko nibabona by'ukuri ko byamwagiriye bazosohora ingingo z'ubutungane zigira ziti uwahoze ari umukuru w'igihugu Jacob Zuma aragiriwe n'amadosiye nibi 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 ku bw'ibyo biragaragara ko yahombekeje yaba leta cyangwa ibiturire yatwaye bingana uku ubutungane rero ugasanga buravuze buti akiriwe urubanza nk'umunyororo reka mbere n'amahera yo gusubiza mu butungane ibyo rero n'ibintu byatanguye burya bishobora kuzoba ugasanga baramuciriye urubanza bakagira bati subiza ibintu bingana n'amafaranga angana gutya urumva icyo gihe rero kandi nta yigi coba ategereza guca bisubiza urumva niba ko ari uko biriko birabaye icyiza nobabwira hajya muri Afrika y'Epfo icyiza gihari gusumba mu bindi bihugu tubona byo muri Afrika bimwe bimwe ni uko ubutungane urwego rw'ubutungane by'ukuri ruramaze kugaragara ko rwigenga ntabwo rutegekwa n'ubutegetsi bwa leta kuko yaba ariko bimeze hajya muri leta n'ubu ihari uhereye mbere no ku mukuru w'igihugu ahari n'umuntu yagendanye cyane na Jacob Zuma bari abagenzi umwe atwara igihugu undi atwara umugambi uri ku butegetsi ariko urabona ko uno munsi ntashobora gukoresha igihagararo kiwe ngo ariko agomba ngo kubuza ubutungane gukurikirana Zuma icyo rero nicyo kintu cyo gushima muri Afurika y'Epfo inzego bimwe bita separation de pouvoir bimwe by'ubwigenge bw'inzego biriho kabisa
murakoze twavuze ko ibintu nk'ibyo twibajije ikibazo ko byoba byibonekeje gusa muri Afurika y'Epfo canke biri n'ahandi muri Afurika cyane wavuze ko n'ahandi muri Afurika bimeze gutyo canke bishobora no kuba birengeye ngaho wowe idukira ku mayange kuba ariko baratwumviriza ngene ikibazo cya ruswa gikomeye cyane muri Afurika cyasindara
ego mo ibyo no kuvuga yuko biserutse muri Afurika y'Epfo n'ibindi abona muri Afurika y'Epfo ariko uko nabivuga no mu bihugu ndetse muri Afurika y'Epfo biravugwa yuko bishobora kuba bisa nta bushakashatsi nimbise nagize kugira ngo uge nti iki gihugu kigira bigeze aha bihagaze aha mugabo ibyo bintu biriho gusa bishobora kuba bifise iyindi sura kuko murabona yebye kugira ngo uwo muryango w'abahindi ushobore kwifatira ubutegetsi ushobore gushinga inzego nk'uko ubyigombeye ibyo byose biratuma uba ubundi yashyirwa ku butegetsi na wene agira ideni agashyira mu biro ibyo bamutegeka rero ibihugu byinshi bya Afurika bivana n'ubugeni uwo muntu aba yashyizeho uwo muntu aba yagiyeho ko murazi yuko hari abajya ku butegetsi n'abanyagihugu kubera amatora ugasanga arafise ukuntu umugambi wiwe wamushyize imbere babandi rero bamushyira imbere nabo baraheza bakamukorera igatse usanga baguma bamugira ko icya gisire hanyuma mu nyuma bagaheza bakishyira ku bwo butunzi ugasanga mu gihugu ugasanga hariho ibintu byerekeye n'ama exoneration ugasanga muri Pierre Domende ku mwaka ku mwaka biriya kenshi usanga harimo igitumba harimo ukuboko kubiteregida kuri harimo ukuboko kubisuguma ariko kurimo mwiza utaboneka
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agataraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Reka rero tube turabangiriye gato mu biganiro byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ariko tubahisangiye cisaha 1:30 mu yandi makuru tugiye kubatororokaniriza. Muri iyo harimwo aya BBC yakuye akarenge mu gihugu cy'u Burundi. Yakoze Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na Zubedi yadufashe mu hinga bw'ivyuma, nanje na Lidiane Nahazwe, izina rya bagenzi bacu tubifurize kururanikwa.